или не ж видя Америка. Mwaramutse nshuti mwese dutanguranye ibiganiro byo muri iki gitondo ku munsi wa mbere itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka w'2016 kuri mikoro muri iki gitondo muri kumwe nanje Fidel Niyonga
haciye hafatwa abantu bagirizwa kuba bakora urudandazwa bashika kuri indwi harimwo abarundi batatu n'abanyakenya bane hakaba hariho n'amashyirahamwe akora urudandazwa agira ku 11 ayo harimwo amashyirahamwe 4 yo ngaha mu Burundi ariko atemewe n'amategeko
Uwo ni Pyengurikiye umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi avuga ku rudandazwa rw'abigeme n'abakenyezi mu Burundi. Inkuru n'ayandi makuru tubafitiye turagaruka ko mu kanya. Yamara reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino amakuru tugiye gushikizwa na mugenzi wacu Alois Bigirimana waramutse neza Alois utubwire amakuru udufitiye muri uyu mwanya.
Mwaramutse Fidel, mwaramutse namwe bakunzi b'ijwi rya Amerika. Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari heje ku munsi w'Imana niho yatahuka mu gihugu ciwe nyuma yaho yaramaze indwi zibiri mu gihugu cy'Ubwongereza kwivuza indwara yo mu matwi. Perezida Buhari agishika ku kibuga cy'indege cyo ku murwa mukuru Abuja yabwiye abamenyeshamakuru ko amagara yiwe yifashe neza. Buhari afise imyaka 73 y'amavuko yari yagiye I Londres ku murwa mukuru w'Ubwongereza itariki 6 z'uku kwezi kwa gatandatu nyene kubonana n'umuganga w'umuhinga w'amatwi amazuru hamwe n'umuhogo byari bitekanijwe ko atahuka muri Nigeria ku munsi wa kane uko guteba kwiwe kwatumye abanya Nigeria bagira amakenga ku magara yiwe na nyaburya ico gihugu kiri mu bihe bigoye bifatiye ku mutekano muke uterwa n'umugwi w'iterabwoba wa Boko Haram hamwe n'ubutunzi butifashe neza. Mushikiranganje wo kumenyesha makuru mu wa Sudani y'Epfo atunga urutoki abo yise akarwi gato kamakungu ahavuga ko kariko kaja mu matwi amashirahamwe ya societe civile hamwe n'abakozi ba leta babahamagarira kwiyamiriza ubutegetsi mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika ejo ku munsi w'Imana umushikiranganje Michael McQuay yamenyesheje ko ivyo biriko bikorwa mu ntumbero yo gushaka gutembagaza ubutegetsi bw'ico gihugu amenyesha ko bafise ivyemeza ko harakarwi kamakungu kariko karabikora ariko ntiyashimye kukadoma ko urutoki abakozi ba leta muri Sudani y'amajefu batanguye imigumuko aho basaba leta kubahemba ibirarane by'imishahara y'amezi ibaheranye bamwe bavuga ko bamaze amezi ava kuri 3 gushika kuri 4 badahembwa ariko Makwewe arakana ko atabakozi baheraniwe imishahara ingana yo mezi bavuga batavuga rumwe n'ubutegetsi nabo bagiriza leta ko ifise amafaranga yo kuri abo bakozi ariko ko byanse ko bayariha kuko igihugu cazingamiswe n'ibiturire abategetsi nabo bakaba atashaka bafise cyo kugarukana ayo mafaranga aharu asahurwa mu kigega cya leta. Mu gihugu cy'Ubuyapani abantu baharurwa mu bihumbi barakoraniye hamwe mu izinga rya Okinawa ejo ku munsi w'Imana mu myigaragambyo basaba abasirikare ba leta zunze ubumwe za Amerika kugara inkambi yabo iraho. Ni nyuma yaho haheze amezi atari make ibinyamakuru by'ico gihugu bitangaza amakuru anegura inyifato itabereye ya bamwe mu basirikare ba Amerika ko banywa inzoga ziboreza bari ku mirimo yabo. Igisirikare cya Amerika kigwanira mu mazi mu ntango z'uku kwezi kwa gatandatu cyari cyafashe ingingo yo kubuza abasirikare bacu bari mu Buyapani kunywa inzoga ziboreza no kwiyerereza hanze y'inkambi yabo. Umusirikare umwe yarafashwe inyuma yaho akomerekeje abantu babiri mu isanganya yateye ariko atwarira imodoka ku ruhande rutari rwo bituma agonga izindi modoka zibiri. Ico gihe abasirikare bose ba Amerika bari mu Buyapani baciye babuzwa burundu kunywa inzoga ziboreza. Izinga rya Okinawa nibyo ryabereyemo intambara hagati ya Amerika n'Ubuyapani yahitanye abantu benshi mu ntambara ya kabiri y'isi yose bica bituma Amerika igumiza abasirikare bayo muri iryo zinga. Mugihugu cha Indonesia abantu 35 barapfuye abandi 25 barabura irengero ryabo inyuma yaho hagwiriye imvura nyinshi cyane yateye imyuzure yongera ibomora imisozi y'amazu ejo ku munsi w'Imana. Iyo mvura yasinzikaje cyane izinga rya Java riri mu bumanuko bw'umurwa mukuru w'ico gihugu Jakarta yarabomoye amazu atari make ihambana abantu nayo imiduga iratwarwa ibindi bintu bitari bike bizimirira mu mazi. Abajejwe ibikorwa byo gutabara bariko bararaba ko hari abo borokora. Imyuzure iterwa n'imvura hamwe n'imisozi bomoka vyama vyabaye muri ico gihugu ca Indonesia. Izinga rya Java ribamwo abantu barenga 2,250,000 niryo zinga rya mbere ku isi ribamwo abantu benshi. Mu gihugu cha Turkiya igipolisi cyo ku murwa mukuru Istanbul cyaraburijemwo imyerekano yari yateguwe n'ababana bahuje ibitsina abo bita abagay ejo ku munsi w'Imana. Abapolisi baharurwa mu majana bari bakikuje abigaragambya bari bakoraniye mu gisagara hagati bitwaje amabendera y'umuhari w'ababana bahuje ibitsina umuhari bise LGBT community mu rurimi rw'icyongereza. Abantu batari bake bavugwa ko bahagaritswe n'igipolisi inyuma yaho bankiye gukurikiza amategeko.
Urakoze Aloyce ku makuru hejeje kudushikiriza naho mukanye. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC umwanya wa makuru yo mu karere duhere mu Burundi aha bigeme n'abakenyezi 267 bamaze kujanwa hanze biciye mu nzira z'urudandazwa rw'abantu. Igipolisi cy'u Burundi cyerekanye kuri uyu w'Imana bamwe mu bagirizwa ugo rudandazwa congera kiravuga n'amashirahamwe yo mu Burundi nayo hanze akorana muri ugo rudandazwa. Fidelite Ishatse niyo nkuru adufitiye.
Abakenyezi n'abigeme 267 bajumwe hanze y'igihugu mu kwezi kwa kane gushika 11 z'ukwezi kwa 6. Bamwe bagirizwa ugo rudandazwa igipolisi cyerekanye harimwo abandi n'abanyakenya. Umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye avuga ko abo bantu badakora ku giti cyabo ahubwo ko bafite abashyirahamwe mu Burundi amashyirahamwe mvamakungu bakorana.
Haciye hafatwa abantu bagirizwa kuba bakora ugo rudandazwa bashika kuri indwi harimwo abarundi batatu n'abanyakenya bane kaba hariho n'amashyirahamwe akora ugo rudandazwa agera ku 11 ayo harimwo amashyirahamwe 4 yo ngaha mu Burundi ariko atemewe n'amategeko hakaba amashyirahamwe 4 yo mu gihugu bita Arabi Saudite n'amashyirahamwe 2 yo mu gihugu cha Oman hamwe n'ishyirahamwe rimwe ryo mu gihugu cha Kenya.
Amashyirahamwe akorera mu Burundi yitwa Royal Services niyo biboneka ko yarungitse hanze y'igihugu abigiwe n'abakenyezi benshi hihwejwe amakuru atangwa n'igipolisi.
Ya mbere ni Burundi Recruitment Agency kabaryo bari korera rarondera kungwena ritangura gukora ku mugaragaro. Amakuru igipolisi gifise yerekana ko baza bari bamaze gutwara abantu bashika kuri 17 ariko ni inkuru ikiri kwirakorerwa ko kugira ukuri nyako kumenyekane. Ya kabiri ni International Recruiting Company yagizwe kwa ryo barimaze gutwara abantu bashika ku 226. Ya gatatu ni Royal Services yagirizwa kuba rimaze gutwara abantu bangana 209. Ya kane ni Intercontact Services yagirizwa kuba ryarimaze kurungika abantu bashika ku 15.
Abo mwishida hamwe Royal Services babwiye bagenzi bacu muri radio isanganiro ko batanguye gukora kuva mu kwezi kwa 11 umwaka uheze kandi ko bemewe n'amategeko yamara mushanje b'intwara hagati mu gihugu ari no hatangirwa imushazemera amashyirahamwe gukora barakana ko ku ntonde bafise z'amashyirahamwe iryo Royal Services ritariko. Umuvugizi w'ubushiranganje b'intwara hagati mu gihugu yabivutse genkezo y'icumi z'ukwezi kwa 6 mu kiganiro bavugizi b'inzego zitandukanye z'igihugu bari batunganije. Umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yatubwiye ko matohoza akiriko arakogwa kuri abo bantu bajanywe hanze y'igihugu yamara avuga ko abantu bafashwe berekanwe ko n'uwa Mungu bamwe n'ubwabo biyemerera ibyaha. Naho birugwa kiretse y'igipolisi cyemeye yuko abantu tubafata amasanamu nta burenganzira twaronse bwo kubabaza ibibazo. Umunyakenya umwe yari muri abo bafashwe amaze kubona ko amenyesha amakuru ko bafata amasanamu yaciye avuga n'ijwi rirenga ko batazi icyo yuko barazira yongera asaba kuseruka igihugu cya Kenya yobimenyeshwa atako asaba ko agateka kabo kubahirizwa Mugweheza avuga yuko abaje kubahagarika babatwaye amafaranga n'amatelefone bari bafise.
Tutendewe haki na barozi wetu wa Kenya akaweza kujurishwa. Tunataka haki yetu ikaweze kusikilizwa. Pesa zote ambazo tulikuwa nazo wale walitubeba walizibeba zote. Yeah. Mimi nilikuwa na simu tatu. Yeah. Niko na tablet ya Samsung, nilikuwa na Sony Xperia V na nilikuwa na Tecno C8. Na zote zilienda simu zangu.
Uyo mukenyezi akikora avuga umuvugizi w'igipolisi yagwa muhoya hoya ariko uyo mukenyezi we yaguma rushiza kuvuga nyabuna akavuga ko atabwo bafise kuko ma radio abimenya.
Unajua mama hivi muko mikononi ya polisi.
Ndio ndio maana tunasema hata media. Hata media ni vizuri. Sikiriza. We don't fear.
Sikiriza.
Yes, we don't fear.
Nayo kubijeye na kazoza kabo bigeme n'abakenyezi batwawe hanze y'igihugu mu gipolisi bavuga yuko bagiye kwikorera gipolisi cy'ici Interpol kugira ngo barabe ko abantu bajanywe hanze bagarukanwa mu gihugu. Ibujumbura Fidelite Ishatse ijuje America.
Mu Burundi kandi inyuma yaho Pascal Nyabenda atangarije ko asezeye ku burongozi bw'umugambwe CNDD-FDD yongewe ikiringo cy'amezi abiri n'ikoraniro kaminuza kugira abandanye ayoboye uwo mugambwe. Ni mu ntumbero yo kurindira kugira amategeko yahinyanyuwe azobe yemejwe n'amategeko mu bushikiranganje bw'intwara yo hagati mu gihugu. Ni nkuru y'umumenyeshamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Abanye kora ni wamaze kwihweza neza amategeko ntunganya mugambwe.
Gerard Ndabirabe umuvugizi w'umugambwe CNDD-FDD ariko arashikiriza icegeranyo cy'ivyavuye mu ikoraniro kaminuza ridasanzwe y'uwo mugambwe cyari rimaze imisi ibiri riteraniye ibuye muri komine ya Mwumba turi mu ntara ya Ngozi. Bibiri kuri bitatu mu byari bitegekanijwe kwigwa byarakoretse.
Abita by'ikoraniro kaminuza ridasanzwe basanze hari hasanzwe urwinshi w'inzego zifatirwamo ingingo nabyo bikaba byarajuragiza abagumya banga. Ibyo rero byabaye ngombwa ko hashingwa isoko ry'amategeko rimwe, amategeko amwe n'ishyirwa mu ngiro ryayo rimwe. Ubwindwi abanyekoraniro kaminuza ridasanzwe bamaze guca hirya no hino ibyo bivuzwaho hejuru basanze rikenewe guhinyanyura itunganywa ry'inzego z'umugambwe CNDD-FDD.
Ikigira gatatu cyari ku rutonde kwari gusubiriza inzego. Ico cyahavuye kibakira bangiriwe mu kiringo cy'amezi abiri.
Koraniro kaminuza ridasanzwe yemeje kandi ko abari basanzwe barongoye umugambwe CNDD-FDD babandanya amabanga yabo gushika kwisubirizwa n'indongozi nshasha zizotorwa nk'isunzwe amateko ntunganya mugambwe na ntunganya bikorwa mashasha.
Perezida Petero Nkurunziza yagarutse ku bihe vya politiki vyaranze umwaka wa 2015 ku gihugu no ku mugambwe CNDD-FDD acatangaza intsinzi y'uwo mugambwe mu matora yo mu 2020.
Amatora twayarangije ajya araheze nazogaruka camwagoka rero muce mugwana murate sangwe intsinzi sangwe insinzi ajya araheze nazogaruka imana yo mu junior cabona umwaka wa 2020 tuzora nk'insinzi isumba twarutse umwaka uheze imana mu junior cabona.
Umukuru w'igihugu yaciye asaba bagumya banga kwamba barikanuye kuko umwansi w'igihugu ataho yagiye
muve ngaha muremeshe n'abandi bagumya banga magaze ngaha kubatangariza icese yuko umwansi yo batobaho nari kimazo shikako uyucacu Burundi imana yo mujimbo cyabona muce muna barungikira kuko abanse murabatsi cyo barungikira hariho intumva baragerageze cyo barungikira bise byoroshe nta na kimazo shikako no gutakaza umwanya nta na kimwe kizovamwo karashaka kubatangariza neza yuko uyu mwansi uyucacu Burundi numwasi umugambo CNDD-FDD ndabatangaje kugira kandi yuko azohera nyifuye mijira.
Umukuru w'igihugu akaba n'umukuru w'inama y'inararibonye za CNDD-FDD yatekereye impanuro nyinshi abagumya banga. Izo mpanuro izijanye no kubereka uko bokubaka igihugu bakagiteza imbere. Kuri ubwo umukuru w'igihugu yashikirije icifuzo cyo gushyira mu mategeko ngendegwa ko y'umugambwe CNDD-FDD gutanga amabanga bisunze ko umugumya banga atunganya neza urugo rwiwe
abaranya kibana batiteka ingo zo bagumya banga ziza karuriro ibitero byo kuzaza mu ngo ni byishanye murabibona iva hanze iva muri mwebwe haje ntibavuze ko cyane ari bazo mwebwe tuyitera ubwanyu abantu baharika abantu bateyinda abana bato bato ugateyinda umwana ugaca mwigarama none namwandikishe n'ejo ringorane ingo ikintu cyambaye cyane ahubwo yawe n'ibindi nuko mutafashe ingingo umugambwe mfata ingingo yuko uzokubakurwa nabi n'amabanga zorunga umugambwe.
ibe kriteri ikomeye cyane n'umwe banga y'igihugu bijemo murabyemeye yego tariki ibanza turabyemeye ato chacha wugwego ruje ukondorora gukurikirana ku munsi umwe imbere kuzana mu mabanga y'umugambwe na y'igihugu
Imbere yo gusoza ijambo ryiwe umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yagize ico avuga ku mukino wa politike buranga abagwanya leta
kugwanya ubutegetsi singorane ngo kubugwanya mukuri utagwanya intambara y'ukuri narabwiye nka kugira umunatari umupira ngo kugihome uciye kugira gute ugwa mu maso mwarabibonye dukomera shimana yacu unagonga mwamba kabisa ibyo berekuwe biremewe ariko rutabugwanya mukuri ushaka uva ko ufisubuna gushigikiye ntacyo uzoshika ko ni impanuro ngomba guha barundi na cyane cyane ari umigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi gira politike kugwanya yo kurondera ubutegetsi politike iciye mu kugwanya ubutegetsi mukuri kumvira
Igice cya kabiri cy'ikoraniro kaminuza y'umugambwe CNDD-FDD gitegekanijwe mu mezi abiri ari imbere niyo hazoheza hagatorwa inzego nshasha z'umugambwe hesunzwe amategeko yahinyanyuwe bamwe mu bagumyabanga twaganiriye inyuma y'iryo koraniro babwiye Ijwi rya Amerika ko umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yeguriwe kurongora inama y'inararibonye ubuzima bwe bwose ico tutashoboye kumenya n'ububasha ubwo rwego ruzoba rufise inyuma y'inyanyugwa ry'amategeko agenga umugambwe CNDD-FDD Mashasha ibuye muri komine Mwumba mu ntara ya Ngozi Jean Bosco ndarurinze Ijwi rya Amerika
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Ku munsi wa kane w'indwi iheze itariki ya 16 niho abanyafrika igihumbi bahagurutse baza hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukarisha ubwenge mu mugambi yali. Eric Mahoro umuyobozi w'ishyirahamwe Never Again Rwanda ugenewe guhangana n'ingaruka za genocide mu Rwanda ari mu banyarwanda 15 bari muri iyo programme yo gukarisha ubwenge yali. Imbere y'uko ahaguruka yahaye ikiganiro cihariye Ijwi ry'Amerika umumenyesha makuru wacu Eric Bagiri Ubusa yaganiye na Eric Mahoro kuri programme yali.
Bwana Eric Mahoro n'umuyobozi w'umuryango Never Again Rwanda ngenekereje mu Kinyarwanda ntibizasubira ukundi Rwanda. Uyu ni umuryango wagiyeho mu 2002 ugamije guhangana n'ingaruka za genocide yakorewe abatutsi no guteza imbere uburenganzira bwa muntu mu nzira z'ibiganiro. Mahoro w'imyaka 30 y'amavuko ari mu banyarwanda buriye indege kuwa kane w'icyumweru gisoje berekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mahugurwa ya YALI Young African Leaders Initiative Mandela Washington Fellowship yatangijwe na Perezida wa Amerika Barack Obama. Atangiza iyi gahunda bwana Obama yari afite ibyifuzo ku bakiri bato ku mugabane wa Afurika byo kubona bari ku isonga mu guhangana n'uruhuri rw'ibibazo bibuzitira kugera ku iterambere. Mahoro kandi avuga ko guhura n'abavuga rikijyana ku isi ari amahirwe atagombye kumupfira ubusa. Buri wese mu bajya muri YALI ni amahirwe aharanira yo kugira icyo ageza kuri Perezida Obama. Kuri bwana Mahoro avuga ko ayo mahirwe amuguye hatabura kumubaza ku migambi y'igihe kirekire ya Amerika kugwangana n'ingaruka za genocide mu Rwanda.
Buriya ni gake cyane umuntu agira amahirwe yo guhura na bamwe mu bavuga rikijyana kuri isi, ndetse Perezida Obama arimo. Birumvikana rero ko ni amahirwe tutifuza gutakaza na gato, ariko by'umwihariko numva njyewe nshishikajwe cyane no kumenya uruhare rushijeho igihugu cya Amerika kiyobowe nyine na Barack Obama cyakomeza kugira mu guhangana n'ingaruka za genocide yakorewe abatutsi, cyane ko kitigeze gikora akazi kenshi mu gihe cyabyo, ariko nanone kikaba cyaremeye ko kitagize uruhare rugaragara. Nkumva rero byashimisha kuganira nawe ibyo yakora cyangwa si igihugu kizakomeza gukora mu gufasha mu rugendo rwo kwibaka nyuma ya genocide yakorewe abatutsi ndetse no ku rwego mpuzamahanga.
Umuryango Never Again Rwanda kuri ubu ukorana n'abanyamuryango basaga 10,000 mu turere 23, 70% byabo ni urubyiruko. Abateraniye mu mahugurwa ya Young African Leaders Initiative Mandela Washington Fellowship bitezweho kuzaba umusemburo waho bakomoka. Bwana Mahoro uyobora umuryango Never Again Rwanda uhangana n'ingaruka za genocide ukanimika umuco w'amahoro mu Rwanda yatuvunguriye kuri bimwe mu byo we n'itsinda ry'abanyarwanda bari kumwe bateganya kuzakora nyuma ya Yali.
Ntago tugiye gusa kureba Amerika ngo tugaruke dutahe. Njyewe n'abagenzi banjye abo tumaze kuganira b'abanyarwanda twiteguye gukora imishinga izafasha kugira uruhare mu gukemura bimwe muri ibyo bibazo. Twiteguye gukora imishinga mu rwego rwo guteza imbere imirimo mu rubyiruko. Twiteguye no gukora imishinga mu burezi izafasha kongera amahirwe y'urubyiruko mu gutyaza ubwenge. Bizatuma rero byose bigenda byunganira gahunda zisanzweho zo gufasha urubyiruko kwikemurira ibibazo.
Amahugurwa yari ariho ni icyiciro cya gatatu giteraniyemo abanyafurika igihumbi akazamara ukwezi n'igice. Ibyiciro bibiri byabanje by'aya mahugurwa buri kimwe cyarimo abanyafurika 500, ku Rwanda bamaze kugera 27. Gusaba aya mahugurwa ni uguca kuri interinete buri mwaka usaba abagomba kuba afite ibikorwa by'indashyikirwa byagiriye akamaro rubanda. Akabagira ubusa, Ijwi ry'Amerika i Kigali.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Ku makuru yerekeye inkino mu karere k'ibiyaga binini, dutega amatwi Jean-Claude Munyandinda atubwire amakuru yerekeye inkino yabaye mu mpera z'indwi mu Rwanda.
Rwanda mu rwego rw'imikino, ukwezi kwa gatandatu kwa buri mwaka kwahariwe amarushanwa yo kwibuka abantu bose bagira guhare muri siporo bakaba barishwe muri genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Amashyirahamwe anyuranye y'imikino ategura amarushanwa yo kwibuka, ndetse byaba ngombwa hagatumirwa n'amakipe mu bihugu by'amahanga. Abahagarariye umukino wa tenisi mu Rwanda basanga irushanwa ryo kwibuka ryaragenze neza, ariko nanone ngo ubwitabire ntabwo bwari bushimishije.
Nitwa George Ndizihiwe, Rwanda Vice Perezida wa mbere wa Federasiyo ya Tenisi mu Rwanda. Imbogamizi ntazo navuga z'umwihariko, gusa tuba tugira ngo ijonwe ryitabirwe cyane, kuko iyo twibuka abacu bajije jenoside igikorwa ngarukamwaka, tuba tugira ngo kuko ibirushanwa mpuzamahanga rikomeye cyane cyane kuri bo buri mwaka. Nk'uko maze kubivuga, icyo nakwita kitadushimisha ni uko rititabirwa nk'uko tuba tubyifuza, kuko tuba twabitekereje. Ariko handi ho nta mbogamizi y'umwihariko mbona tugiye duhura nayo.
Kwitabira muvuga ni birebanye n'abantu baza gukurikirana imikino cyangwa se n'umubare munini wa mwifuza kwiyandikisha?
Kwitabira ndavuga nari mvuze ibihugu byo hanze, kuko jenoside yabaye mu Rwanda kuri abatutsi mu Rwanda, tuba twifuza n'abanyamahanga baba aribo bayitabira koko, ko ni uburyo bwo guha agaciro abantu bacu bazize iyo jenoside. Tuba twifuza rero iryo yitabirwa, iyo haje igihugu kimwe nk'u Burundi ntabwo bidushimisha.
Ese ubundi usibye gukina nyirizina, hari ibindi bikorwa byiyongeraho mu rwego rwo gufata mu mugongo abasizwe heruheru na jenoside? George Ndizihiwe.
Burya icyangombwa ni ukubashyira ku mutima ugahora ubibuka, kuko nibo fondasiyo yacu, nibo dushingiyeho. Ibikorwa byo ndibuka umwaka ushize twashoboye gutera inkunga abana barokotse jenoside bari ku Gisozi. Uyu mwaka naho nta bikorwa byihariye urebye twateganyije byo kubatera inkunga, ariko iyi rushanwa rikomeje rikitabirwa tukagira n'Imana tukabona n'abaterankunga, icyo gihe dushobora kubona n'ubushobozi bwo gufasha imiryango yarokotse jenoside cyangwa no kwitabira n'izindi gahunda zose zifata mu mugongo abarokotse jenoside.
Tukiri mu marushanwa agamije kwibuka, ejo bundi kwa gatandatu kuri Stade Amahoro i Remera, mu mupira w'amaguru habereye umukino wahuje ikipe y'igihugu y'u Rwanda n'ikipe y'igihugu ya Maroc ku bakinnyi bari hasi y'imyaka 20. Uyu mukino warangiye amakipe yombi aguye miswi, kuko yanganyije igitego kimwe kuri kimwe. Ikipe y'u Rwanda iyobowe n'umutoza Jean-Baptiste Kayiranga niyo yafunguye amazamu ku munota wa kabiri w'umukino, ku gitego cyatsinzwe na Blaise Itangishaka usanzwe akina mu ikipe ya Marine FC. Ikipe y'igihugu ya Maroc yashoboye kwishyura iki gitego ku munota 42 gitsinzwe na Boussoufiane Hicham. Umukino warinze urangira amakipe anganya. Ku ruhande rw'ikipe y'u Rwanda hagaragayemo abana babiri ba Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, aribo Ian Kagame na Brian Kagame. Umubyeyi w'aba bahungu Jeannette Kagame ndetse n'umuvandimwe wabo Ange Kagame nabo bari baje kureba uyu mukino. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Ijwi ry'Amerika rirabashikiza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Yeah. Itariki 20 y'ukwezi kwa gatandatu ni umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi. Nakajya ko kwibuka ubutwari n'ishaka ry'amamiliyoni y'abantu bakuwe mu zabo. Hisunzwe amasezerano mpuzamakungu yo mu 1951, impunzi n'uyo wese atotezwa kubera ubwoko bwiwe, idini, ubwenegihugu, umugwi arimwo canke ivyiyumviro vya politike, akaba adashobora kuronswa umutekano ukwiye mu gihugu arimwo. Uyu munsi ishami rya ONU ryitaho impunzi HCR riharura abantu barenga 20 million b'impunzi. Benshi muri abo bahunze intambara n'iterabwoba rikogwa n'amareta canke imigwi itandukanye, kuguma aho bari bigasa no kwiyahura. Bava mu mihinga itandukanye muri Siriya, aho bahunga leta yica abanyagihugu ikoresheje amabombe, amasase n'ivyuka vyokera. Muri Libya, aho abanyagihugu bagwa mu ntambara. Afghanistani, aho abatalibani bagwana na leta, n'ahandi nka Sudani, Somalia, Mali, Burimania n'ahandi henshi. Icimpunzi nyinshi zihurirako nuko benshi bahunga basiga ingo zabo, imiryango n'ababanyi, batutwabo batazi ingene ejo hazoba hameze, bakerekeza utundi duce tw'isi aho bizeye nifashanyo n'ivyizigiro. Ibi nibibazo abantu bariko barabamwo muri iyi myaka birenze uko vyigeze muri kahise. Muri iki gihe abantu bahunga ari benshi, amahanga nayo akagira ibibazo vyo kwakirizo mpunzi kubera ubwinshi bwazo. Umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon avuga ati, iki ni gihe cyo kwibuka ko impunzi ari umuntu nkawe nanje. Ati, bari bafise ubuzima busanzwe imbere yo guhunga. Ati, kandi ndoto yabo ni gusubira kuba muri ubwo buzima. Aheraheza avuga ati, kuri uyu munsi wahariwe impunzi ku isi, reka tugarukane agatima runtu, duhimbaze ukwihanganirana hamwe n'ubudasa hagati yacu, tugurira imitima yacu ku mpunzi aho ziri hose.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Jutimwe se mwaduteza amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri iyi saha. Amari imbere yaho reka mugenzi wacu Aloyisi Bigirimana twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize aya makuru. Aloyisi.
Rakoze Fideli. Amakuru twabateguriye, perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari ejo ku munsi w'Imana niho yatahuka mu gihugu ciwe, nyuma yaho yaramaze indwi zibiri mu gihugu cy'Ubwongereza kwivuza indwara yo mu matwi. Buhari yari yagiye irondere ku murwa mukuru Ubwongereza tariki 6 z'uku kwezi kwa gatandatu kubonana n'umuganga w'umuhinga w'amatwi, amazuru hamwe n'umuhogo. Umushikiranganji wo kumenyesha makuru wa Sudani ya Majefa atunga urutoki abo yisakarwi gato kamakunga, havuga ko kariko kaja mu matwi amashirahamwe yo muri societe civile hamwe n'abakozi ba leta babahamagarira kwiyamiriza leta. Mu kiganiro yahaye Radio Ijwi rya Amerika ejo kwa Mungu, umushikiranganji Michael McQuay yamenyeje ko ivyo biriko bikorwa mu ntumbero yo gushaka guhindura ubutegetsi muri ico gihugu. Mu gihugu cy'Ubuyapani naho abantu baharurwa mu bihumbi barakoraniye hamwe mu izinga rya Okinawa ejo ku munsi w'Imana mu myigaragambyo, basaba abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugara inkambi yabo iraho. Ni nyuma yaho aheza amezi atari make ibinyamakuru by'ico gihugu bitangaza amakuru anegura inyifata itabereye ya bamwe mu basirikare ba Amerika ko banywa inzoga ziboreza bari ku mirimo yabo kandi bagaca bajya mu nyifato zigayitse. Mu gihugu cya Indonesia abantu 35 barapfuye, abandi 25 barabura irengero ryabo inyuma yaho hagwiriye imvura nyinshi yateye imyuzure yongera ibomora imisozi n'amazu ejo ku munsi w'Imana. Iyo mvura yasinzikaje cyane izinga rya Java riri mu manuko bw'umurwa mukuru w'ico gihugu cya witwa Jakarta murambabarira. Naho muri Turukiya igipolisi cyo kumurwa mukuru Istanbul cyaraburijemwo imyiyerekano yari yateguwe n'ababana bahuje ibitsina harejo ku munsi w'Imana.
Njuti mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro vyo kuri hisa twari tubafitiye aha niho bigarukiye. Tubashimiye kuba mwaduteza amatwi, tubatumira no kubandanya mukurikirana ibiganiro vyacu ku Ijwi rya Amerika. Mukanya rero ibiganiro vyacu birabandanye, nimutangwe.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.